gihugu c'u Sweden.
Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ubumwe bw'Uburayi n'Uburundi bagiye kwiga uko ibihano bwashyiriho byakurwaho. Ambasaderi w'uwo muryango mu Burundi yabiganiye na Minisitiri w'Intebe.
Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira.
Uwo ni Hassan Ngendakumana, umuvugizi wa Minisitiri w'Intebe w'u Burundi. Muri Uganda ho impunzi z'Abarundi ziratangira gutahuka mu cyumweru gitaha. Aya makuru n'ayandi mu buryo burambuye ni mukanya tugumane. Amakuru yacu tuyohere mu Burundi. W'icyo gihugu n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'u Burayi mu kwezi gutaha bitangira ibiganiro bigamije kureba uburyo Burundi bwakurirwaho ibihano bwari bwafatiwe mwaka 2016. Muri iki cyumweru dusoza, Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yabonanye n'uhagarariye uwo muryango mu Burundi, baganira kuri icyo kibazo. Eloge Willy Kaneza nibyo tugezaho.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, userukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo uyangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement.
Na 15 aho imigambi itari mike yaranguwe biciye muri cya kigega cy'abanyaburayi kijejwe iterambere arico FED. Ariko inyuma y'amatora y'ibihumbi 2015 iyo migenderanire yatosekaye cyane, aho Union Européenne yafatira ibihano u Burundi. Burundi nabwo bukavuga buti ibyo bihano byari bihano by'agahotoro kandi bitagira ifatira. Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa. Mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Européenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave. Mugabo yashimitse cyane gose kubyerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Européenne n'u Burundi. Iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cane cane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishira no kwizana ku Burundi, imigenderanire ifatiye no kubahana.
Umwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka wa 2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Amakuru y'u Amerika yaronse nuko kwa 19 ukwezi kw'icumi kuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa Buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe ico gihugu guca mu buseruko bwa Afrika byovanwaho. Ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengeshanije kuvyita iby'agahotoro basaba ko byokurwaho. Eloge Ulikaneza, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, leta icyo gihugu iratangaza ko yiteguye kwakira impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nakivale muri Uganda. Zaherutse kwandika rero zisaba Perezida w'u Burundi kuzicyura. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi iravuga ko izatangira gucyura izo mpunzi mu cyumweru gitaha. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali aratugezaho inkuru irambuye.
Uburundi byifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze, cyane cyane ziri mu karere ka Afurika y'ubuseruko no muri Congo. Aho ni mu gihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemo n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR, maze bagatahukanwa. Abarenga ijana bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baciye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa na bagenzi babo bo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi Inakivale guhunguka, Rivuzimana Charles.
Umwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale, ariko uyu munsi twifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu wumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo. Twagerageje kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira mu kuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro, na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakoregi twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa. Natwe twakwifuje rero yuko twamwandikira kugira dushike mwa kiriya gihugu cyacu, nuko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu akabidufashamo.
Abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cyabo, ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazatahukanwa vuba. Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwiye Ijwi ry'Amerika kuwa kane uheze igihe yariko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenicubahira umukuru wacu w'igihugu cyacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa vyisunze amategeko, kandi mukanyamuneza nkaka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda.
Abadashigikiye ico ciyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu cy'u Buganda cabahaje indaro n'icyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi kuguma babitajeho babakingire n'umutekano.
Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu, guhohotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe, ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye. Ibyo byose nta biri mu gihugu, nta wuzijwe gutaha, umuntu agataha ari wabyishakiye. Gusa ubwo bazigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania, leta zibiri zikumvikana hakaca hakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'Abarundi.
Mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye Rusenda muri Congo batorotse kambi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri Tanganyika. Nkurikiye avuga ko aba ku ndwiza bazotangura gutahukanwa.
Ico kibazo rero cabo twabamenyesha ko muri leta y'u Burundi ubushikiranganje bubijejwe tusanzwe tuvugira twagifashe nkankama, twarakwirikiranye ivyabo kandi turabivugana nabo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi, ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango zindi bitangura tuzoheza nabo tukabakira vyisunze amategeko kandi mugateka kabo.
Anongera koko ibibanza vy'imfata kibanza vyo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza. Hari abavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake, sivyo. Dufise ibibanza bibiri, icisongore gishobora kwakira abantu 600, dufise n'icikinazi gishobora kwakira abantu 1,200. Nukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2,000 canke 3,000 twoshobora kubakira na nkomanzi. Baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa, abarenga gato 1,000 bavuye mu ikambi ya Mahama. Ishami mpuzamakungu HCR yemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizo mufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'2017 kubahunguka bavuye muri Tanzania. HCR yerekana ko Abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato 331, abenshi bari muri Tanzania ahariyo hafi igice cabo hagakuri kumurikira Rwanda hanyuma Buganda na Congo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru, tukivuga amakuru y'impunzi z'Abarundi izirenga 400 zimaze umwaka mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika Demokrasi ya Congo, ziravuga ko zifite ikibazo cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirindikiriza cya COVID-19 kubera ubucucike bwaho ziba. Zirasaba ko zakwimurirwa ahantu hagutse nk'uko zabitekerereje umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo uri muri Republika Demokrasi ya Congo.
Tugiye haba muri iki kigo cha Monge Monge iki kiza no kuri cya giteye ubwoba kandi ubwoba cyane, ndetse suno mu sekita wego dutera ubwoba nk'amategeko ya coronavirus. Baravuze yuko ngo abantu bategezwa kubaho batandukanye bijya byo kwespasa ama metero hagati y'umuntu n'uwundi, ariko tubwe ngaha muri transit turatari ko bimeze na mwarijya usanga mu isari mu tujyama mwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri, ugasanga dufise akarago kamwe kajya karago kamwe tukajyama ngo turi nk'abantu batandatu. No kuvuga ugacusanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba. Hanyuma ikigeretse ko ugacusanga kandi nta amazi turonka mu buryo bw'isuku, dushobora kumara ukwezi cyanke nk'ibyo zibiri zirenga atamazi turonka, amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero twabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze
vraiment. Uko tubayeho nk'ukumenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri, ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi, ariko ntago bigeze badukuraho. Kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu ahereza umwanya wundi kubera turi benshi cyane. Icyo dufitiye ubwoba nuko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera. Icyo dusaba HCR na CNR nuko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo mu Kimonge Monge, bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe.
Bari batubwiye kibazo cyuko umwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza. Mugabe Imana yarafashije ntabwo cyadufashe. None mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ndwara nisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha.
Bo kibazo dufise cerekeye corona ni kubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana. Ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri swebwe, iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya. Nk'akarori aho turi ntahantu turundanye, n'ahantu turi benshi cyane gose turashobora kuronka naho uca. Kinacho nakongera ko problema mu dufasha mu kwatukura ngaya kuko turaharambiye kirekire kuko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata ntumenya n'ingwara nyabaki.
Twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhebye. Nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona. Turamaze kubona ku bandi ubusanga baba hari ubuntu bw'ubufukamunwa, ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafisi. Kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mujye muriko muravugana. Sho twosaba natwe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira ka utwo dufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke. Hanyuma imbere y'uko bazana ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire, kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye. None twebwe ngaha baraduhebye kubera iko adashobora natwe kudukingira. Ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranirako n'uwo bayirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso. None twe tuzogira gute twaho twikingire gute?
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675 na kilohertz 17,073. kumusi wagatanda tu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo Hz 15 188 na kilo Hz 13 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo Hz 15 466 na kilo Hz 17 503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ronald Bell washinze Orchestre Cool and the Gang yabaye ikirangirire muri muzika. Ejo yitabye Imana afite imyaka 68 y'amavuko, yaguye mu birwa bya Virgin Islands. Imvano y'urupfu rwe ntiyatangajwe. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umunyamakuru wakurikiraniye hafi ibya Orchestre Cool and the Gang. Jabo Jean-Marie yamaze imyaka myinshi akora ibiganiro bya muzika kuri radio y'igihugu mu Burundi no mu Rwanda. Baraganira ku mateka magufi y'itsinda ryabo bacuranzi no ku buzima buganya kwigendera.
Uyu mugwi Cool and the Gang ni umugwi wabayeho kuva kera, kuva nkumaze kubivuga. Kuva mu 1964 mugabo n'umugwi cyane cyane waje kumenyekana uba n'icyamamare cyane mu myaka ya 70-80. Iyi Cool and the Gang rero ikaba yarabaye groupe cyangwa umugwi ukomeye cyane w'umuzika, muzika bita pop and soul, na nyuma yaho baraje no guhindura bajya muri rhythm and blues. Hose baguma baba bantu ba mbere kenshi na kenshi batwara n'imidari itari mikenye.
Kuba ariko baratwumviriza ngo babwira imiziki yashitse ku nyota mu album basohoye.
Imiziki ni myinshi cyane. Uyu Ronald Bell nk'uko twariko turabivuga ni umuntu yatanguje umugwi 1964, kandi yari kumwe n'uwavuka na nyene akaba ari n'inshuti ye magara yitwa Robert Bell. Hanyuma ukaba ari umugwi wa soul na funk, cyane cyane nk'imiziki y'abantu bibuka yaciye agahigo nk'uko babivuga, ariho za Ladies Night cyangwa Get Down On It, ariho za Fresh. Iyo ni miziki yakunze kutwara imidari myinshi, na cyane cyane n'imiziki yabo yakundwa rwose n'abantu bakunda gutegura amasinema, ariyo nk'imiziki yabo yagiye ironka yari myinshi kubera yagumica mu masinema. Na twofata nka Saturday Night Fever cyangwa La Fièvre du Samedi Soir, ya aho dusangamo ivyamamare nka ba John Travolta na Olivia Newton-John babonye za Grammys Award mu 1998. Kuvuga rero yuko iyo miziki ya Cool and the Gang yarakundwa rwose abenshi, haba no mu bindi bitaramo vyinshi. Niba wibuka neza rero Fidel, kumbure uba wari ukiri muto nyinshi ndabizi, mugabo n'ubu ugiye mu bintu bya archive cyangwa archive zohura n'imiziki bita nka Celebration. Celebration ni umuziki wakunzwe cyane n'ubu ugikundwa, urakunda kumvikana cyane ahantu abantu barushinze urugo rwabo. Kuna muziki wavuzwa cyane muri za weddings, cyane cyane indirimbo zari nyinshi. Mugabo na mbere y'iyo myaka hose Cool and the Gang yamye ari umugwi uri hejuru cyane, ari muziki itakigira yibagirana. Natwe twasanze iriho nka za funk stuff, jungle boogie, Hollywood swinging n'izindi nyinshi hose. Rero uyu Ronald Bell yigendeye akaba asize za album nyinshi cyane za Cool and the Gang. Icyo nabibutsa Fidel nuko mu mwaka w'1979 hari undi mugenzi wabo yaje kubasanga yitwa James Taylor.
Nibyo nashaka mvuge, hari abavuga ko mu mwaka w'1979 igihe uwitwa James Taylor aje akifatanya n'uwo mugwi Cool and the Gang, ariho wagize igihagararo ukamenyekana cyane kurushiriza kubera ijwi ryiwe avuga ko ryari rimeze neza. Yarasanzwe agira ibiteramo mu ma club. Ku bwanyu muribaza ko yazanye ikintu kirengeje kuho uwo mugwi wari ugeze?
Yazanye ahubwo ingufu nyinshi yazanye ingufu nyinshi uko muri ico gihe muri yo myaka nyene muri za 1990 hari yindi migwi yari itanguye nayo kuduga cyane itanguye no kuboneka da ugasanga kure ndegengi irasa n'ingenda kandi zazo zagushe zazo zitabona neza uyu James Taylor rero niwe yaje kwifata mu bitugu kuko yari umuvokalista akomeye cyane akaba yarazanye n'izindi ndirimbo kubera icyo gihe twavuga yuko ibihe byari bikomeye mu muziki cyane cyane muri music industries byari bikomeye nicyo gihe nyine haza nka za disco kasiko za Madonna Summer icyo gihe hariho ba aba bari abava muri mu gihugu cya Sweden kure ndegenge rero igasanga irafite abantu benshi baguma bayiva ku rero James Taylor yayifashe mu mugongo cyane azana n'iyindi miziki n'izindi style za rhythm and blues ku buryo uravye nko muri bijya bavuga by'ama palmarès miziki nka za Billboard wasanga za top 10 bakamara kuri ivyo bibanza amezi menshi iyo yo no kugira sinzi ko ari kindi w'ubufisi mbazo
yego uravuze ko cyane cyane nk'aba baririmbyi uko bagenda ibihe byigira imbere hagahinduka ama style n'isi wasanga bibagora kwiadapta ndabivuze mu rurimi rw'igifaransa ariko kuri Kure Ndegange barabandanije mugo baravuga ko James Taylor amaze kuva muri uwo mugwi mu mwaka w'1989 Kure Ndegange yasani yasambutse niko ubibona
yasani yasambutse kubera benshi urabona ngakujya abakunda umuziki cyangwa abavuza imiziki cyangwa ba musicians iyo bamaze kugira icyo novuga mikoro menshi cyangwa amahera menshi usanga umwe wese ashaka kuririmba ukwiwe icyo gihe rero baratakaje ingufu nyinshi kubera nicyo gihe hari haje ba Jackson 5 ari Michael Jackson hari haje abona kubwira ba Donna Summer icyo gihe cy'ama disco bananirici batanguye baratangura kuza barabura umwanya mu mapalmarès kandi batumvikana hagati yabo
witegereje umugwi Kure Ndegange n'iyindi migwi y'ico gihe kuva batanguye mu myaka y'1960 gushika kumbure mu myaka y'1990 tufate mubona uwo mugwi mu klasahe mushirahe mu yindi migwi ariko makomeye twari tusanzwe tuzi umuntu aravye na style zitandukanye mu mateka
turabanza ku klasa mu muziki wa Simba mu muziki waririmba no kuvuga yuko nka Kure Ndegange yari ikomeye cyane muri rhythm and blues hanyuma ikongera gukomera muri za funky zirimo mu za rhythm and blues na ma soul kuko abandi baje bazana izindi style ya music mugabo barakomera kuri rhythm and blues gushika aho batangiye kuzima bari bakera ba mbere
ururirimbo wibaza ko rugikundwa cyane gushika ubu rwabo mwibaza ariko ari celebration ari fresh cyangwa indirimbo nka zose kuko uravye nka ngaha muri America sinzi mu bindi bice byo ku isi indirimbo nk'izo za kera ziracakinwa cyane ku ma radio ziracavuzwa no mu biteramo mu bibanza by'ibiteramo nk'ama boîte de nuit mwibaza ko nk'uko bavuga mu kirundi ngo agashitsi ka kera kavumbika umuriro naho budufise abavuza umuziki abacuraranzi bashasha bizi generation shasha imiziki nk'iyo ni imiziki mubona izoguma ifise ikibanza mu mateka
icyo nakubwira nuko umuziki wa kera kandi ugumugaru kugaruka no mu majeneration yose usanga ari celebration kuyo ifise n'ikivuga kandi abantu bakayisanga muri benshi kuko nayo iza nko mu makwe bizi mikuru ni nk'ijya ya Happy Birthday ya Stevie Wonder ni ya kera mugabo birazi iminsi yose abantu bari kwaragiranije ni celebration rero yakunda kugaruka cyane ikagaruka aya makwe muri iminsi mikuru kuko usanga ari indirimbo ihuza urungano rwose
naho kubavuga nk'abakura mbere abamaze gukura mu myaka bafata nk'izo ndirimbo bazikurikiranye kuva mu myaka ya 1960 1970 gereranya n'imiziki y'ubu y'izi generation nshasha abo babakura mbere baravuga ngo umuziki usa n'uwapfuye witabye Imana mu myaka y'1990 cyangwa mu myaka y'ibihumbi bibiri abakiri bato nabo bakavuga ati nizo style tugeze ko ubu niwo muziki wacu ibyo byanyu bya kera ni byanyu iyo gap iri hagati y'abo ba kera bakura mbere n'abagubu uyifata gute ubona bimeze abo bakura mbere baranose igihe cyabo cy'iyo muziki y'ubwo bwoko yabaryoheye abubu nabo bafise uburyo bwabo uko ibihe bigenda birigira imbere uko kutumvikana hagati izo mpande zibiri mwe muhagaze mubibona gute
iyo gap irumvikana kitegeza kuhama iyo gapi irumvikana none ndakubaze kobera iki abakurambere badakunda umuziki ugezweho mugabo abagezweho ku burungano abajene bagakunda wa kera urashaka kwibaza igituma igituma kiroroshe cyane igituma nuko uwo muziki wa kera wari ufite message wari ufite text wari igisha warakengura ukawisangamo ukakura n'isomo none uravye nk'umuziki wo muri no minsi ni bakenye cyane batanga umuziki urimo isomo aho gusanga batoyi bacu cyangwa abana bacu bariko barakuporora ivyo hanze ivyo gutangaza uri kuraraba amaclip yo ngaha muri region turimo ugasanga umwana ari kuri clip ugasanga yambaye ikoti umengo ari barafu cyangwa ari muri iveri ivyo byose ni gukuporora ngo abakurambere ba kera barumviriza n'imiziki yarimo text yarimo message yarimo education ariko ubu urumva naho hazi ibivyuma bigezweho vya numerike vya computer araja ngaho nyene agakurikiza ivyo orwiza kuvuga cyangwa ivyo piano ntaniza kubwira agashyira ko imiziki mugabo karondera icyo yaririmbye kwa kibura baririmba bagatanga na message bariho benshi babasore n'inkumbi batangaza message nziza mugabo hari n'abandi urondera icyo yaririmbye kwa kibura
yego baravuga ko na kera imiziki y'abakera umuntu yari dagadura kerekana ubuhinga bwiwe afite ijwi ryiwe bikabiryo abantu bamaze kurishima ryaguma rijya ariko ubu byose biri kuri ibi byuma nyabwonko aho bashobora guhindura amajwi n'amajwi y'umuntu bakayahindura bakagira uko bashaka ibintu byose hari abavuga ko byagiyemo amafaranga menshi umuziki ubu kwataye akanovera niko ubibona muri make
akanovera je murandabibona cyane cyane nk'iyo usanze bakurambere barukwabo atabantu benshi bagora usanga baba kubita akadiho bibukiranye ivyo bya kera ugasanga bararyohewe cyane aho rero nk'ibi byo muri ino minsi biragoye kwidagadura ko nako no kwidagadura utari kuraronka ubutumwa cyangwa meseji cyangwa ikintu uri kuringira ko bakubwira ati ibi ni byiza muri uwo muziki na uravye nk'izi celebration zaragaruka baravuga ibintu byiza bakavuga abantu bameze neza barwubatse bahanura n'abandi kugubaka izi za fresh bariko barakundwa akazi umukobwa bakamukundwa akaza mu majambo meza atari ya majambo usanga ariko la jeunesse
murakoze cyane murakoze turabashimiye Jabo Jean-Marie umumenyesha makuru yigeze kuba afise ikiganiro Radio Vacances mu Burundi tumuziki w'abakiri bato twariko tuvuga kuri urupfu rwa Ronald Bell ari mu bashinze umugukuru hari kera ari mu bashinze umugwi Cool and the Gang mu mwaka w'1964 ari kumwe n'uwo bavuka na Robert Bell akaba yitavye Imana afise imyaka 68. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze.
Murakoze namwe.
Nshuti muduteza amatwi amakuru yacu y'aka kanya naho tuyasoreje reka nshimire mwe mwese mwari muduteza amatwi nk'abagenzi banjye bandi bamfashije kubagezaho aya makuru mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe.